VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fidel Niyongabo.
Tubahaye ikaze mwese mu biganiro byacu.
Kimuka biragoye rwose.
Waze nk'ubureba si wanyuze inaha. Wigeze ubona ahantu hehe hari umushinga wakwinjiza amafaranga. Hari wabonye. Niba utahabonye birumvikana ko icyo kibazo gifite buri wese.
Uwo ni umuturage wo mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda avuga ku ngorane abantu bafite zo kuva ahantu hamanegeka bakimukira ahateye neza. Ni muri gahunda ya Leta y'u Rwanda yatangije muri iki cyumweru yo gukangurira abaturage kutatura ahantu hashobora kubakururira ibiza. Abanyeshuri b'Ikiboko 21 bashyikirijwe abategetsi ba Nigeria n'umutwe wa Boko Haram warubamaranye imyaka ibiri. Umwami wa Thailand Bumibol Abdulaziz yitabye Imana kuri uyu wa kane afite imyaka 88 y'amavuko. Abakobwa b'Abanyaliberia kazi 22 bari naha i Washington DC baganira ku bibazitira mu mashuri. Izi nkuru turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Kongere tubaha ikaze nshuti mwese za radio Ijwi rya Amerika. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Urakoze Eugenie, nshuti muduteze amatwi amakuru tubafitiye. Abategetsi b'igihugu cya Nigeria bavuga ko abanyeshuri babigeme 21 banyururujwe n'umugwi Boko Haram mu mwaka w'2014 barekuwe. Umuvugizi wa perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yatangaje uno munsi kuri Twitter ko abo bigeme 21 bari muri iki gihe mu minwe y'inzego zijejwe iperereza z'igihugu. Umuvugizi wa perezida Buhari Malam Garba Shehu avuga ko irekurwa ryabo bigeme byavuye ku biganiro byabaye hagati ya leta ya perezida Buhari n'umugwi Boko Haram byahagarikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara Croix Rouge hamwe na leta y'igihugu cy'u Swiss. Garba Shehu avuga ko ibiganiro bizobandanya ku bandi bigeme banyurujwe. Yamenyesheje ko abigeme barekuwe bazoshikirizwa icegera cya perezida wa Nigeria Yemi Osinbajo, kandi kwa mazina yabo azomenyekana vuba itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press risubiramo. Umutegetsi w'umusirikare w'umuni Nigeria avuga ko abigeme 21 barekuwe inyuma y'uko leta ya Nigeria yemeye kurekura abayobozi bane b'umugwi Boko Haram bari bapfunzwe. Amakuru atangazwa amenyesha ko abigeme 21 barekuwe ku munsi ku buhingamo ku wa kane mu gisagara wo kwa gatatu mwantunga mu gisagara cha banki kiri mu buraruko bushiri ruseruko bwa Nigeria. Ayo makuru atangaza ko bajanywe n'indege ya kajugujugu ku mugwa mukuru wa leta ya Borno witwa Maiduguri. Umwami w'igihugu cha Thailand Bumibol Adulyadej yaryamiye ukuboko kw'abagabo no munsi wa kane afise imyaka 88. Amagara y'umwami Bumibol Adulyadej yari amaze igihe ameze nabi, yamaze imyaka yiwe ya nyuma ari mu bitaro ku mugwa mukuru Bangkok. Abanyatayilande amajana barasengeye umwami Abdullahi Dej ku munsi wa gatatu no ku munsi wa kane hanze y'ibitaro yari mu kumugwa mukuru Bangkok. Umwami Bumibol Adulyadej yari azwi kandi ku izina rya Rama w'icenda, yimitswe afise imyaka 18 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1946 inyuma y'uko uwo bavukana Ananda Mahidol yishwe arashwe mu buryo butasobanutse afise imyaka 20. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Thailand yatangaje ko uzosubirira umwami Bumibol ya Abdulyadej yagenywe aheze imyaka itari mike. Atangaza ko leta yiwe izomenyesha inama nshingamateka ku ngingo yayo. Abategetsi b'igihugu cya Thailand bazokubahiriza ikiringo cyo kugandarira uwo mwami cy'umwaka kuva ejo kwa gatanu. Byari biteganyijwe ko inama nshingamateka ikorana no munsi wa kane igihe cy'isaha zitatu zo mu ijoro mu masaha yo muri Thailand. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mubandanya gukurikirana amakuru yo hirya no hino twabateguriye. abigeme b'abanya Liberia kazi 22 bari Washington DC mu mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugutuma abana b'abakobwa baje mu mashure umugambi witwa Let Girls Learn. Urwo rugendo rukurikira rugendo umupfasoni wa Perezida wa Amerika Michelle Obama yagize mu bihugu bya Liberia na Maroc mu kwezi kwa gatandatu aho yashimikiye ku vyerekeye indero ku bana b'abakobwa. Mu kiringo cindwi bazomari Washington DC abana babigeme 22 bo muri Liberia bazogendera inyubakwa nshasha iranga kahise n'imico y'abirabure b'abanyamerika i Washington. Abo bigeme bazogendera kandi ingoro ya Perezida Maison Blanche. Abo bigeme bariko bafungura muri ambasade ya Liberia i Washington baravuze ku bibazo bahura navyo mu gihe baba bariko bagerageza kwiga. Abo bigeme bavuga ko bashimira ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugwa mukuru wa Liberia Monrovia kuba yatumye urugendo rwabo i Washington rushoboka. Batangaza ko umupfasoni wa Leta wa Perezida wa Amerika Michelle Obama yabahaye ingoga zo kutegera baheba kwiga naho boba bafise ibibazo bitari bike. Kubwa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugwa mukuru wa Liberia Monrovia abo bigeme 22 batowe kubera bagize uruhara mu nyigisho zishigikiwe n'ibiro vya Amerika bijeje iterambere mu makungu USAID hamwe n'ishyirahamwe Peace Corps hamwe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abapfasoni bane bagiriza umukandida w'umurepublika Donald Trump ko yarondeye kubashurashuza batabishaka. Ivyo bibaye iminsi mike nyuma y'uko amajwi yafashwe mu mwaka w'2005 avuga ko yashobora gukorakora ibice vy'umubiri vy'abafasoni atankurikize kubera ari umuntu rurangirano. Abo bafasoni mu byo batangaje vyasohotse ejo kwa gatatu mu binyamakuru The New York Times, The Palm Beach Post na People. Abo bafasoni uko ari bose baravuze ivyabashikiye batangaje ko yarondeye kubasoma no kubakorakora ku bice vyabo vy'umubiri vy'isoneye.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri aya makuru. Mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94.9 na 95 n'ibice bibiri. Mushobora kandi kutugeraho mukoresheje email yacu radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Rwanda irateganya gushyiraho urukiko rw'ubujurire rushya ruzajya ruburanisha imanza zari zisanzwe zohererezwa urukiko rw'ikirenga. Ibyo bivuze ko umubare w'abacamanza bo mu rukiko rw'ikirenga uzagabanywa. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi ni wakurikiranye iyi nkuru.
Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe ibyerekeranye n'itegeko nshinga n'andi mategeko Uwizeyimana Evode amaze gutangaza ko uru rukiko rwatekerejwe ngo ruzagabanye imanza nyinshi ziboneka mu rukiko rw'ikirenga aho umuntu ashobora gutanga ikirego kikamara imyaka irenga ibiri kitaraburanishwa. Uru rukiko ruzajya hagati y'urukiko rukuru rwa Repubulika n'urukiko rw'ikirenga. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana yasobanuye akamaro k'uru rukiko.
Urwo rukiko rero rukaba ruzashobora kugabanya ibyo birarane by'imanza ziri mu rukiko rw'ikirenga, kuko mu manza ruzaburanisha harimo n'imanza ubuzaregiye urukiko rw'ikirenga ariko urukiko rw'ikirenga rutari rwatangira kuburanisha. Ntabwo urukiko rw'ikirenga ubundi rwakagombye kuba rurimo amadosiye aronzemo. Urukiko rw'ikirenga rushobora gutanga ibisobanuro ku ibyo bita interpretation ku ngingo zimwe na zimwe z'amategeko. Urukiko rw'ikirenga rutanga imirongo migari izindi nkiko zikurikiza mu kazi karwo. Ntabwo rero iyo nshingano y'ibanze urebye urukiko rw'ikirenga rwacu siyo rwakoraga, kuko ahubwo twari rurunzemo imanza nyinshi.
Uru rukiko ruzajya ruburanisha ku rwego rwa nyuma urubanza ku buryo nyirarwo adashobora kugira ahandi arujuririra. Muri uru rukiko umucamanza umwe ni uzajya aburanisha urubanza, ariko perezida w'urukiko abigennye ukundi ashobora gushyiraho abacamanza batatu. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera asobanura ko ku ikubitiro uru rukiko ruzatangirana n'imanza z'ibirarane ziri mu rukiko rw'ikirenga, ariko kandi rukazanajya rwakira n'imanza ziturutse mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi ndetse n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Uru rukiko kandi ngo ruje gukora ibyo urukiko rw'ikirenga rwa rusanzwe rukora. Bwana Evode Uwizeyimana avuga ko uru rukiko umwanzuro warwo nta handi uzajya ujuririrwa.
Ibintu byari biri mu bubasha bw'urukiko rw'ikirenga urebye nibyo bimanutse muri Court of Appeal. bariya bacamanza 20 bari mu rukiko rw'ikirenga duteganya muri process ko batazana guma bo bose ari 20 bamwe bashobora gushyirwa mu rukiko rw'ubujurire inkiko z'ikirenga urebye mu rukiko rw'ikirenga rwa Canada ari buko Canada ingana ifita buryo aba bacamanza 9 nize twibitwagira bacamanza 20 mu rukiko rw'ikirenga gutekana none bagakomeza bakagira ibirarane hanyuma rero Supreme Court nkuko mwabivuze mutese bizagenda bite ntago izongera guca imanza hari imanza ziburanishirizwa mu rukiko rw'ikirenga par exemple nko kuburanisha president wa Republika biri mu rukiko mu bubasha bw'urukiko rw'ikirenga
umushinga w'itegeko rishyiraho uru rukiko usigajwe kujyanwa mu nteko ishinga amategeko ukemezwa n'abadepute nyuma ukazabona kuba itegeko Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Asumuta urakoze cyane kuri iyi nkuru turacyari mu Rwanda urwanda rwatangiye icyumweru cyo kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza rwatangiriye mu karere ka Ngororero kamwe mu dukunze kwibasirwa n'ibiza kubera imiterere yaho ni inkuru migezweho na mugenzi wacu Eric bagira ubusa
Murenge wa Matyazo ho mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda abaturage barasiza ibibanza mu midugudu byo kwimuriramo abatuye mu manegeka mu karere kiganjemo ubuhaname bukabije muri iki cyumwe u Rwanda rwahariye gahunda yo kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza aka karere ka Ngororero mu minsi ishize u Rwanda rwatakaje abantu 35 mu ijoro rimwe bazira ibiza nako kari kibasi w'abantu 6 babiguyemo muri iki cyumweru ubutegetsi burakangurira buri muntu wese utuye mu manegeka kurengera ubuzima bw'akayavamo nibwifuza kongera kumva bahitanywe n'ibiza Madame Seraphine Mukantabana ministre wita ku mpunzi no gukumira ibiza mu Rwanda
buri wese ashobora kugira icyo akora ku rugero rwe ibigo by'amashuri arabanza arayisumbuye yewe n'abana bahari b'abanyeshuri buri wese ashobora kugira icyo akora akagira ubuzima bw'umuntu aramira bityo rero ingamba zose tubagezaho muzigezeho ku bandi hano ko mwaje muri benshi ni byiza cyane ariko ntabwo mwaje muri bose no kuvuga ngo nabasigaye mu rugo mubabwire umenye utamanegeka n'iki uri muri ayo manegeka umubwire tinyamuneka ntabwo nshaka kuzakubura
muri iki cyumweru u Rwanda rwahariye kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza kandi ubutegetsi burasaba abaturage kugenzura n'ubushishozi ibisenge by'inzu zabo niba bikomeye bidakomeye bakabizirika bakanatera kandi ibiti ku buhaname bishobora guhangana n'isuri n'ibindi imibare ya ministeri yita kubizigaragaza nta shiti ku iki kibazo cy'ibiza gihangayikishije kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka kugeza mu kwezi kwa 9 ubutegetsi burabarura abantu basaga 160 bishwe n'ibiza n'abandi bari hejuru 130 bakomeretse ndetse n'amazu asaga 400 yasenyutse hari kandi imiryango ibarirwa mu 160 yibasiwe n'amapfa u Rwanda ruravuga ko rwahatakarije miliyari zisaga 27 z'amafaranga ese haba hari ingengo y'imari yateganyirijwe kugoboka abahuye n'ibiza bidateguza ministre Mukantabana
mu byukuri kuvuga ngo ingengo y'imari ihangana n'ibiza ngo ingana ite ngo irahagije biba biruhije kuko ibiza ni ibintu biza bitunguranye no kubiteganyiriza rero ntabwo ari ibintu byabyoroshye ariko icyo nakwizeza abaturage nuko igihugu cyacu cyiteguye gihora cyiteguye ngira ngo umwana nabibonye aho muri za gakenkera hazangorero na muhanga habaye ibibazo ibyo ari byose abaturage baratabawe mu buryo bw'ubutabazi rero turiteguye ntabwo nabibara mu mafaranga kuko hari nibiza mu buryo bitari mu mafaranga ntabwo rero navuga ko dufite ubushobozi bwose ariko nanone nta n'impamvu yo kwiheba kuko ibyangombwa kugira ngo umuntu atabarwe birahari
mu karere ka Ngororero hatangirijwe iki cyumweru cyahariwe kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza honyine hari imiryango isaga 20,000 ituye mu manegeka ku buryo umuntu atakuhunda ubuzima bwabo bwajya mu kaga kandi leta igaragaza ko abakeneye ubufasha ari 200,000 abatuye mu manegeka batari ku rutonde rw'ababona ubwo bufasha bakavuga ko kwimuka bibabereye ihurizo rikomeye
aka gace ni agace gatunzwe n'ubuhinzi ubwo ahinga byawe nibyo kwirira ukabona amafaranga aramuvana handa yasanzwe atuye akamujyana kwimukira ahantu ku gasozi keza cyaguho miyo nzuye bitamworohera
kwimuka biragoye rwose
maze nk'ubureba si wanyuze inaha
wigeze ubona ahantu hehe hari umushinga wakwinjiza amafaranga hari aho wabonye
niba utahabonye birumvikana ko icyo kibazo gifite buri wese ubwo agatungwa no ikintu guhinga bya bindi yirira
iyo mishinga niboneka abantu bashobora kugira icyo bageraho
iki cyumweru u Rwanda rwahariye kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza biteganijwe ko kizarangira ku itariki ya 19 z'uku kwezi umudugudu w'icyitegererezo uzubakwa hazwi nko kuri Kigali mu Ngororero uzatwara amafaranga asaga miliyari 2 ibikorwa byinshi bizaba mu miganda y'abaturage kurwanya ibiza batura heza niyo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka eka bagira ubusa ijwi rya Amerika Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda
Inshuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi nuwa kane w'icyumweru, akaba nuwa kane w'inama ya 28 inonosora amasezerano yitiriwe Montreal ibera i Kigali mu Rwanda. Kugeza ku mugoroba kuri uyu wa kane ibihugu byari bitarumvikana. John Kerry, sekretari wa leta muri Amerika, amaze kugera i Kigali mu Rwanda, aje mu mihango yo gusoza iyo nama. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Tabita Mukamusoni uri i Kigali mu Rwanda yakurikiranye imirimo y'inama.
Igice cya kabiri cy'inama ya 28 y'amasezerano yatewe ku mukono mu gisagara cya Montreal mu gihugu cya Canada cyari kigizwe n'abashikiranganje b'ibihugu bitandukanye by'isi canke intumwa zabo. Mu kugurura iki gice cya kabiri, President Paul Kagame w'u Rwanda yamenyesheje abari aho ko uruhara rwo gukingira ibidukikije mu kugwanya ihindagurika ry'ibihe atari urw'amaleta gusa, ariko n'abahinga hamwe n'abikorera utwabo bafise uruhara mu gukingira ibidukikije kugira twirinde ihindagurika ry'ikirere, kuko twese tuzi ingaruka zavyo. Akazi kacu twebwe ni ukubafasha no kubashigikira kugira bashobore gukora akazi kabo neza. Ibi bitanguranye n'ikimenyetso cy'uko ibintu bigiye guhinduka, kuko hagiye gushyirwaho imigambi mishasha kugira duhangane n'ihindagurika ry'ikirere ryongerezwa ahanini n'imyuka ya HFC yongera ubushyuhe bw'isi. Iyi nama abayirimwo bariko barondera ingingo bahuriza ko kugira bahagarike burundu ikoreshwa ry'imyuka ituma ubushyuhe bw'isi bwiyongera, ariyo HFC mu kinyamazuru. Iyi myuka ni ikoreshwa mu mahinguriro atandukanye agwiriye cyane mu bihugu nk'Ubuhindi n'Ubushinwa. Ibihugu gushika ku mugoroba wo kuri uyu wa kane byari bigifise amadidani ku ngingo bigiye gufata. Abo mu bihugu byateye imbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubumwe bwa Buraya bashaka byanga byakunda ko iyi myuka yotuzwa burundu. Mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, abifuza ko aya masezerano anagugwa bamenyesheje ko ibihugu bya Rutura bishobora gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Miguel Arias Canete yavuze ko ibihugu byo mu muryango w'Ubumwe bwa Buraya ari byo byaterereye cyane kugira amasezerano ya Montreal abeho. Atariko nitwibaza yuko ibihugu biri mu nzira y'amajambere bizohomba, kuko inyungu niyo gukingira ikirere ku isi nzima, ahubwo ibihugu biri mu nzira y'amajambere nivyo bizokunguka cyane. Ibi nawe bivuga gutyo, ibihugu nk'Ubushinwa n'Ubuhindi bifite ikibazo ko ibikoresho bikoreshwa uyu mwuka byahora bikorerwa iwabo. Ubuhindi nk'igihugu kiri mu nzira y'amajambere guhagarika ikoreshwa ry'uyu mwuka nacyo byari bibatwaye, ariko ikibazo ni uko amasoko y'ibikoresho bahora bakora bikoresha uyu mwuka azoca homba. Avipsa Mahapatra, umuhindikazi akaba n'umuhinga mu bijyanye n'ibidukikije, ati ubuhindi burashobora guhindura bugakoresha iyindi myuka nka hydrocarbone canke amonia idatuma ubushyuhe bw'isi bwiyongera, ariko igikenewe ni ukumenya uko iyi myuka mu gihe yohindurwa abanyagihugu b'abahindi ntibazogura ivyo bikoresho bibazimvye. Bizomara igihe kingana gute kugira babe bamaze gufashwa canke bahagaritse gukoresha imyuka ya HFC? Avipsa asaba igihugu ciwe kudakora amakosa nk'ay'abanyaburaya n'abanyamerika bakoze yo kuguma bakora ibikoresho bikoreshwa uyu mwuka urimo ibindi bintu vyonona isi, ahubwo bagerageze gukora ibikoresho nka firigo canke klimatizere n'ibindi bikoresho umwuka usanzwe atari umwuka wonona isi.
That are good for them and that they can use for years to come.
Uwaserukiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi nama umufasoni Gina McCarthy avuga ko mu gihe amasezerano yonagugwa ibihugu byose bibifisemo inyungu. Ati n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere bazovyungukiramwo kandi turiteguye kubafasha.
That will be reduced in the amount of equivalent CO2 is going to be quite remarkable.
igihugu cy'Ubushinwa cyo kiri hagati na hagati kuko cyateye imbere mu mwanya muto nikija mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere kandi kigiye mu bihugu byateye imbere kirahomba icizere gihari ariko nk'uko abahinga mu bijanye n'ibyo gukingira ibidukikije bavuga ngo yamasezerano azonagurwa kandi ibihugu byose bizosinya nk'uko bavyibaza ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tuve mu Rwanda noneho tunyarukire mu Burundi kugirira ikigongwe ababagiriye nabi. Nibyo umwe episkopi mukuru wa Diyosezi Gatolika ya Bujumbura yahamagariye abanyepolitiki b'Abarundi hari mu misa yo kwibuka imyaka 55 waharaniye ukwikukira ku Burundi agandaguwe. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Inkuka y'imisa nkuko vyama niyo yatanguye ibirori umwongere wa Diyosezi nkuru ya Bujumbura yibukije abitavyo nkuka y'imisa harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkuru Nziza igituma buri mwaka bahura bagasenga
twamadukoranira ngaha muri ingoro y'umukama n'uyu munsi nyene turagarutse kuko twamadukenera kubwira umukama biri mu mitima yacu kugira ngo adufashe kubona inzira ikwiye ko cyangwa kugira ngo ibyo byashyitse ndibije biragaruka
nkundira rero ndabigarutse ko gatoyi ndaze ko muri iyi minsi hari ibintu byinshi cyane biri kubiraba mu gihugu cyacu cyangwa mu bihugu byerekeye Burundi bwacu ariko nkundira ngaruke kuri ibi bisomwa nibyo mbona bimbangukiye ibisigaye birandengeye nagakoresha
mu bisomwa byasomwe muri iyo nkuka y'imisa byagaruka ku rukundo no kurekurira abandi ku vyaha baba bakoze. Umwepiskopi Evariste ngo yagoye yishimikije kunyifato ya Yesu Kristu yarekuriye abariko baramubamba ku musaraba yabajije abanyepolitike bari mu nkuka y'imisa ico bakoza abansi babo
ariko Yesu Kristu ari ijambo yatubwiye ikomeye rigoye riturengera rituremera hamwe yagira ati yaguye uwo muzingi w'abantu tugeza kubonamwe bagenzi bacu ashiramwo abanzi. Aha rero abantu benshi muri mwebwe mureba muri politiki umwanzi sinzi icyo umukozi yano kumufuta ukamukura aha ni muri politiki mwe murabizi ariko kuri Yesu Kristo ko ariwe twaje gusaba atubwira ati kunda n'abanzi bawe. Jambo riremere, jambo riragoye, ariko turi abakristu ndabisabye cyane cyane abahaga baza gusangira, ntibaze kugaharara, baze kuko babyemera.
Abadasigana b'umugambwe Iprona kwa Gasore yaturukamwo nabo nyene bibuka iyo myaka irangiye imboneza yabo igandaguwe. Abel Gashatsi arongoye umugambwe w'abadasigana Iprona asaba Abarundi kugenderira igihumbumwe basigaranywe na Rudoviko kwa Gasore, abasaba kandi kwima amatwi abo bose bifuza kuja ku butegetsi bakoresheje igikenye. Atera kama Abarundi n'abadasigana kwitura umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri kuvyabaye mu Burundi bakanirinda ababacanishamwo mu kurindira ku umurwi urangiza igikorwa cawo.
Turavye ibiriko birarangurwa mu vya politike muri kino gihe mu gihugu cacu. Umugambwe w'abadasigana Iprona usavye abadasigana ko bokwitaba ari benshi ibikorwa vya wa mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi kandi urahimirije ababuza ababo n'ivyabo mu makuba yashikiye igihugu cacu muri kahise ko bokwitwara muri uwo mugwi. Umugambwe w'abadasigana Iprona usaba Abarundi bose kuguma bafatanye mu nda bakima amatwi inyigisho za politiki zibahamagarira gucanamo mu kurindira ibizova mu gikorwa cyo mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi.
Ibirori byo kwibuka umuganda Ludoviko Rwagasore yaharaniye intaye kwikukira ku Burundi byarangijwe no gushira ingore z'amashurwe ku ntatemwa yiwe iri ku musozi ivugizo muri zone rohero ya commune Mukaza mu gihugu hagati. Ibirori byabereye ku migwa mikuru ya makomine nkuko byatangajwe n'umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika. Muracyari kumwe na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turi hafi ariko gusoza ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Mbere yaho Fidel Niyongabo hagiye kubagezaho muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Turakoze Jenny ku makuru twabashikije. Twabwiye ko abategetsi b'igihugu cya Nigeria bavuga ko abanyeshuri b'abayigeme 21 banyururujwe n'umugwi Boko Haram mu mwaka w'ibihumbi 2014 barekuwe. Umuvugizi wa perezida wa Nigeria yatangaje uno munsi kuri Twitter kwabo bigeme 21 bari muri iki gihe mu minwe y'inzego zijejwe iperereza. Umuvugizi wa perezida Buhari Madam Garba Shehu avuga ko irekurwa ryabo bigeme byavuye ku biganiro hagati ya leta n'umugwi Boko Haram byahagarikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara Croix Rouge hamwe na leta y'igihugu c'u Busuwisi. Umwami w'igihugu ca Thailand Bumibol Adulaidej yaryamiye kuboko kw'abagabo n'umusi wa kane afise imyaka 88. Amagara yiwe yaramaze igihe ameze nabi, yamaze imyaka yiwe ya nyuma ari mu bitaro ku mugwa mukuru Bangkok. Abanya Thailand amajana n'amajana baramusengeye ku munsi wa gatatu no ku munsi wa kane hanze y'ibitaro yarimwo ku mugwa mukuru Bangkok. Abigeme babananyani Liberia kazi 22 bari Washington DC mu mugambi wa leta zunze ubumwe za Amerika gutuma abana b'abakobwa baje mu mashure, mugambi witwa Let Girls Learn. Urugendo rukurikiye urugendo rw'umupfasoni wa perezida wa Amerika Michelle Obama yagize mu bihugu vya Liberia na Maroc mu kwezi kwa gatandatu, aho yashimikiye kubijanye n'indero ku bana b'abakobwa. Makiringo cindwi bazomara I Washington DC abana babigeme 22 bo muri Liberia bazogendera inyubakwa nshasha iranga kahise n'imico y'abirabure b'Abanyamerika. Abo bigeme bazogendera kandi ingoro ya Prezida Maison Blanche. Bariko bafungura muri ambasade ya Liberia I Washington DC baravuze ku bibazo bahura navyo mu gihe baba bariko bagerageza kwiga. Abapfasoni bane bagiriza umukandida w'umurepublika Donald Trump ko yarondeye kubashurashuza batabishaka. Ivyo bibaye iminsi mikeyi inyuma yuko amajwi yafashwe mu mwaka w'2005 avuga ko yashobora gukorakora ibice vy'umubiri w'abapfasoni atankurikizi kubera ari umuntu rurangiranwa w'abapfasoni. Mu vyo batangaje vyasosejo ku munsi wa gatatu mu binyamakuru The New York Times, The Palm Beach Post na The People.
Nchuti mwese rero mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri isaha naha bihumurije. Tukaba tuboneyeho umwanya wo gushimira engineer twafatanije ku buhanga bw'ibyuma Chang Yongyang, wari uri kumwe na Innocent Kimenyi wadufashije gushyiramo ibiganiro no kubibagezaho. Amakuru mwagejejwe na Fidel Niyongabo kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Tubashimiye mwese kwa mwateza amatwi, tubifurije amahoro y'Imana. Mugire ijoro ryiza mwumva ibiganiro byanyu bya radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.